imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti zacu mukunda radio ijwi rya Amerika ikaza mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi tuyashikizwa na Alois Bigirimana. Alois, micro ni gwawe.
Urakoze Fidel. Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi wa mbere yaragenye Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere mushasha. Sama Lukonde w'imyaka 43 yararongoye ishyirahamwe rya leta ricukura ubutare Jekamine, asubiriye Sylvestre Ilunga Ilunkamba yakuwe muri ayo mabanga inyuma y'ahurunani hagati ya perezida Tshisekedi n'uwahoze aramutswe icyo gihugu Joseph Kabila rusambukiye. Perezida Tshisekedi inyuma yo gutsinda amatora yaragondojwe gukorana n'urunani rw'abanywanyi ba Kabila, ariko rwagumye rumunaniza kuko rufise abashingamateka benshi mu n'amashingamateka. Ukutumvikana kwarakomeye mu mwaka uheze igihe perezida Tshisekedi yatangaza ko ugusangira ubutegetsi yahagaritse programa ziwe zo kugira ibyahinduye mu gihugu, acavuga ko agiye kurondera urundi runani mu nama shingamateka. Igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko azokora impinduka no guteza imbere iby'agateka kazi na muntu. Ikigo kijejwe iby'amagara y'abantu muri Gine cyatangaje ejo ku munsi wa mbere ko abamaze kwicwa n'umugera wa Ebola bageze kuri 5 mu gihe leta hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza batanguye gutororokanya ibikenewe kugira bahangane n'icyo kiza. Gine yatangaje uwo mugera ku munsi wa 6 haheze imyaka 5 usasitse inganda muri icyo gihugu cyo muri Afrika y'uburengero. Abantu barenga 11,300 nibo bishwe na Ebola hagati y'imyaka ya 2013 na 2016 mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero bya Gine, Liberia na Sierra Leone. Ibiro bya ONU muri Gine byavuze mu butumwa bwa Twitter ko indege ya mbere izanye abahinga hamwe n'ibikoresho by'ubuvuzi yashitse mu gisagara cya Nzere Kore ejo ku munsi wa mbere. Umushikiranganji wa mbere Ibrahima Kasori Fofana yavuze ko Gine yategekanije ibikenewe byose byo kurwanya uwo mugera, kandi asaba abanyagihugu gukurikiza amategeko yo kwikingira no kutagira ubwoba. Muri Afrika kandi perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yari yemeje gukingira abanyagihugu bo mu madini hamwe n'amoko yose mu gihugu inyuma y'ubwicanyi bwabaye hagati y'abanyagihugu mu isoko riri mu bumanuko bushyira uburengero bw'igihugu mu mpera z'indwi irangiye. Igipolisi ntikiremeza neza igitigiri cy'abahasize ubuzima mu gihe amoko yacanyemwo yo yitangarije ibiharuro bitandukanye inyuma yo gushyamirana kwabaye ku munsi wa 5 mu isoko rya Shasha riri mu gisagara cya Ibadan ku murwa mukuru wa leta ya Oyo. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaragirije leta z'ubumwe za Amerika bafatanije mu ishyirahamwe OTAN kuba ishyigikiye iterabwoba. Yabivuze inyuma y'urupfu rw'abanyagihugu biwe 13 banyurujwe mu buraruko bwa Iraq. Perezida Erdogan yagirije ku munsi wa mbere Amerika gushyigikira no gufata mu mugongo abakora iterabwoba. Mu kuvuga abakora iterabwoba, Perezida Erdogan yari kavuga umugambwe w'abakozi b'abakurde PKK umaze imyaka urwanira mu manuko ushira ubuseruko bwa Turukiya. Umushikiranganji wa Turukiya ajejwe kwivuna abansi Hulusi Akar nawe yavuze ku munsi w'Imana ko ibyo biziga byatowe mu ntara ya Gara hafi y'urubibe rwa Turukiya na Iraki, kandi akabyagiriza umuhari w'abakurde PKK ufashwe mu mugongo na Leta Zunze za Amerika. Abakora imyiyerekano muri Myanmar ejo ku munsi wa mbere bariyamirije ingingo ya leta ya gisirikare yo kongereza iminsi yo gufunga Aung San Suu Kyi gushika ku munsi wa 3. Abasirikare hamwe n'ibiduga vyabo ejo ku wa mbere bari bakajije umutekano mu bisagara bikomakomeye. Ikiringo yari yarahawe cyo gufungwa cyarangiranye n'ejo ku munsi wa mbere ariko ntiyafunguwe.
Urakoze Alois Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu imwumviriza ni radio y'Ijwi d'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 metero 31 ni metero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio y'Ijwi d'Amerika mu Burundi havugwa inkuru y'amafaranga miliyoni 121 y'amarundi abatoza amatagisi mu masoko y'igisagara cya Bujumbura bahora banyuruza ku ndwi imwe amafaranga ashobora gushika ku miliyari 40 y'amarundi ku mwaka
nagira ndababwire mbere ku mukuru y'igisagara cya Bujumbura namwe mwese mu mufasha iki gisagara narabivuze umunsi twagira urugendo turabukora ariko baratoza hari hamasoko atozwa amafaranga ntashike mu bigega bya meri utuntu abantu birikiye ku ruhande
Uwo ni Gervain Irakobuca arongoye ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu Burundi. Mu Burundi kandi inama nkenguza amateka y'igihugu yifatiye mu gahanga abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya mu kuvuga ko barenza karimbi mu kuvogera no kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Mu Rwanda ho ejo kuwa mbere inama nshinga amateka mashami yombi iyamirije hamwe yivuye inyuma ingingo iherutse gushirwa hagaragara n'inama nshinga amateka y'ubumwe bw'u Buraya isabira Paul Rusesabagina ubutungane. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini turahera mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB ku mugoroba w'ejo kuwa mbere rwatangaje ko rwataye mu mvuto Yvonne Iryamugwiza Idamange rumukurikirana ko ibyaha birimwo kugerageza guteza uruhagarara n'imidugararo mu banyagihugu Madame Idamange yaramaze imisa soye video zigaragaza ivyo avuga ko bitagenda neza mu Rwanda. Mugenzi wacu Veniste Shimimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira kuvyo ugo gwego gwagiriza Madame Idamange.
Idamange Iryamugwiza akurikiranywe ibyaha bitatu ari byo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, kwigomeka ku buyobozi. Ibyo nibyo byaha bitatu akurikiranywaho.
None yafatiwe he, yafashwa te, byagenze gute, byateguwe bite?
Yafatiwe aho atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Idamange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike, ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo bikorwa byatumye inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zitangira gukora iperereza kuri ibyo bikorwa. Ejo rero mu masaha y'umugoroba, nyuma yaho yaramaze gushyira video hanze ashishikariza abantu guteza imvururu n'imidugararo, bimaze kugaragara ko ibyo bikorwa bigize icyaha, RIB ifatanyije na polisi y'igihugu ifunze Idamange imukurikiranyeho ibyo byaha navuze hejuru.
Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muravuga ko yarwanyije abagenza cyaha, mutubwire muri make byagenze bite?
Ejo ubwo RIB na polisi bari mu kazi k'iperereza kuri ibyo byaha, Idamange yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa, ndetse no kwigomeka ku buyobozi aho yagaragaje kunanirana bya kiboko, aribyo mu rurimi rw'icyongereza use of violence and resisting to unlawful arrest.
Ariko se mujya kumufata mwabiteguye, mwari muzi neza ko mugiye gufata umubyeyi ufite abana kandi ko nabo bashobora kuba bari mu rugo?
Nibyo, kuko ibyo byose twari twabiteguye kandi twari twateguye ko ibyo bikorwa neza hubahirijwe uburenganzira bwa kiremwa muntu ndetse n'uburenganzira bwe, byari byateguwe neza. Gusa ariko we yaje kugaragaza kwigomeka no gukoresha kiboko.
Idamange Iryamugwiza Yvonne agitangaza video ye kuri YouTube yanenzwe kuba apfobya genocide yakorewe Abatutsi. Mbese namwe ni ko mubibona?
Dushingiye kuri video ya mbere Idamange yatangaje, aho nabwo yavuzemo amagambo menshi, RIB iracyakora isesengura y'amagambo yagiye akoreshwa muri izo video ijambo kurindi. Umwanzuro uzafatwa ushingiye ku byo iperereza rizagaragaza.
Dusubire inyuma gato, itangazo rya rishyizwe ahagaragara riravuga ko Idamange Iryamugwiza yagaragaje imyitwarire idahwitse isa naho yaba arwaye mu mutwe. Namwe mwabivuze mu kanya, mwebwe mubibona mute?
kubwo inyungu z'ubutabera hazarebwa niba hatanakenewe ko yajya gusuzumwa indwara zo mu mutwe.
Mu mavideo idamange yashyize ahagaragara kuva mu byumweru bibiri bishize, yagiye asobanura ikibazo yakunze kuregwa cyo gupfobya genocide, akavuga ko adashobora gupfobya genocide kandi nawe yarayirokotse. Icyo cyo mu kivugaho iki?
Nkuko nabivuze Veniste muri iriya video ye, turacyakora isesengura ijambo kurindi, tureba niba magambo yavuze nta magambo akoze ibyaha. Ariko icyo navuga, itegeko rirwanya gupfobya genocide rivuga umuntu wese. Gupfobya genocide rero ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utarakoze genocide yakorewe Abatutsi.
Idamange ari mu maboko y'ubugenzacyaha, mbese azagezwa ryari imbere y'umucamanza?
Dosiye iri gukorwa, izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko.
Ni ukuvuga ryari?
Mu minsi itanu.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venisto.
Mu Rwanda kandi ejo kuwa mbere, inama nshingamateka amashami yombi yiyamirije hamwe yivuye inyuma ingingo iherutse gushigwa ahagaragara n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'Uburaya isabira Paul Rusesabagina ubutungane. Intumwa z'abanyagihugu mu Rwanda zavuze ko ivyo iyo nama nshingamateka yakoze bigenewe gusuzugura kugena inzego z'u Rwanda zikora no guhakana genocide yakorewe Abatutsi. Eric Bagire ubusari mu Rwanda raduha ibindi.
Agaragariza inteko ishinga amategeko imitwe yombi raporo yakozwe na komisiyo z'ububanyi n'amahanga ubutwerane n'umutekano, basubiza ku myanzuro y'inteko y'ubumwe bw'Uburayi ku kibazo cya Bwana Paul Rusesabagina. Depite Fidele Rwigamba, perezida wa komisiyo mu mutwe w'abadepite, yavuze ko muri rusange inteko y'ubumwe bw'Uburayi yivanga mu nzego z'imitegekere y'u Rwanda. Yavuze ko komisiyo z'imitwe yombi zasesenguye zigasanga inteko y'ubumwe bw'Uburayi yarasuzuguye u Rwanda bikomeye, ishaka kwivanga mu mikorere y'ubucamanza, bityo ko imyanzuro yayo ari iyo kwamaganirwa kure.
Kuba umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi wiha uburenganzira bwo gutanga amabwiriza ku manza ziri mu nkiko kandi bitakozwe iwabo mu bihugu byabo, yamaganye ibyo inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ivuga mu buryo budafite ishingiro kandi bubangamye ifatwa rya Paul Rusesabagina.
Mu bagize inteko bafashe ijambo bose nta n'umwe wigeze avuga neza iyo nteko y'ubumwe bw'Uburayi, bamaganye imyanzuro yayo babimburiwe na senateri Cyprien Niyomugabo na mugenzi we Marie Rose Mureshyankwano.
Iyi raporo ni mbi cyane kuko iratoneka Abanyarwanda mu nzira yabo bibereyemo mu rugendo rwabo rwo kubaka igihugu, rwo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, irabatoneka. Niyo mpamvu igomba kwamaganwa. Turabaha agasopo, iyi raporo ntabwo ari yo. Rusesabagina se ntawe umwigisha, ahubwo ni ya mvugo ya Kinyarwanda ko yashiga yaramushyiguye kubera urugina rw'amaraso y'Abanyarwanda yasheshe.
Namagana nivuye inyuma uyu mwanzuro wafashwe n'inteko y'umwe bw'Uburayi.
Naho Depite Gamariel Mbonimana na mugenzi we Depite Suzanne Mukayijore bakavuga ko inteko y'umwe bw'Uburayi irengera Rusesabagina yirengagije ko hari ibyaha akurikiranyweho byagize ingaruka ku batari bake. Depite Mbonimana bagasanga ahubwo iby'inteko yakoze ari ibindi byaha nayo ikwiye kuregerwa mu nkiko mpuzamahanga.
Abanya rero yuko twakwiye natwe kurega inteko mu nkiko mpuzamahanga, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ikindi nyakuwa spika, ikigaragara muri iyo resolution ni ukugarura wa muco wabo wo gutuma Abanyarwanda ibice, kandi u Rwanda rugaragara ko
no kubireba. Depite Christine Muhongayire akavuga ko uretse no kwirengagiza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho, inteko y'ubumwe bw'Uburayi yarengejeho ipfo bya genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.
Ngo nta kintu na kimwe bigeze bavuga ngo bagire icyo basohora cyamagana genocide. Inkotanyi ziragerageza zihangana nayo, zirayihagarika. Uyu munsi turi igihugu gifite ubusugire, turi igihugu gishoboye, turi igihugu kiriho kigerageza kuzamuka mu iterambere ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Noneho bariho baravuga yuko uyu munsi inzego z'ubutabera arizo zatabasha guha uburenganzira
Ku itariki ya 11 z'uku kwezi inteko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje imyanzuro itatu ivuga ku buryo uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Rwanda, Uganda na Kazakhstan. Ku Rwanda bagize iyo nteko bamaganye icyo bisi shimutwa iyo herezwa ridakurikije amategeko n'ifungwa ritamenyeshejwe rya Paul Rusesabagina wabuze mu mpera z'ukwezi kwa 8/2022 Dubai akaza kugaragara afungiwe mu Rwanda. Iyo nteko ivuga ko ishimutwa rya Rusesabagina rinyuranije n'ibyo Rwanda rwemeye mu masezerano mpuzamahanga anyuranye yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abagize inteko basabye ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza birambuye kandi ahakaba iperereza ryigenga rigaragaza uko Rusesabagina yafashwa koherezwa i Kigali. Banasaba iperereza mpuzamahanga ryigenga kandi ryizewe. Mu mwanzuro wabo kandi abo badepite bamagana imanza bavuga ko zifite impamvu za politiki mu Rwanda, kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no guhamya abantu ibyaha mbere y'imanza mu nkiko. Kuri senateri John Bidera, umwe mu bakoze uyu mushinga wa raporo, akavuga ko inteko y'ubumwe bw'Uburayi yakoze ibigamije gutobera u Rwanda muri gahunda zitandukanye z'iterambere.
Ariko ikindi gikomeye cyane nuko bagerageza gusiga icyasha igihugu cyacu, cyane cyane mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro 27, ariko n'igihe twitegura kwakira inama mpuzamahanga zirimo CHOGM ndetse na ITU. Icyo umuntu yavuga nuko bagamije nko kugira ngo abazaza muri izo nama bagire uburyo babona u Rwanda mu ndorerwamo babashyizemo cyangwa baberetse. Ni ibintu rero tugomba kwamagana mu buryo bwose bushoboka.
Ariko mu itangazo yashyize ahagaragara Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PES imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, yamaganye imyitwarire y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, akavuga ko bidakwiye ko yakora icyo yise kwifatira ku gahanga inteko y'Uburayi. Uyu munyapolitiki avuga ko inteko y'u Rwanda nta cyizere gifite mu maso ya rubanda, kuko mu magambo ye yahise mu gukeza ubutegetsi bwa FPR inkotanyi aho kuvugira rubanda rukomeje guhohoterwa n'ubutegetsi. Bwana na Rusesabagina rarego ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku mutwa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda bikica abasivile bigakomeretsa abandi, biteganijwe ku rubanza rwenda bagenzi be rutangira kuburanishwa mu mezi kuri uyu wa gatatu. Eh, bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu Burundi naho inama nkenguzamateka y'igihugu yifatiye mu gahanga abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya. Mu Rwandiko yashize ahabona umukuru w'inama nkenguzamateka yabwiye abashinga amateka ko barenza karimbi mu kuvogera no kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Ni mu gihe baheruka kwerekana ko badashigikiye ko imigenderanire y'u Burundi n'Uburaya isubira kumera neza. Bari basiguye ko acibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rifatiye kubwicanyi kunyuruza abantu, kubahohotera no kubapfungira ubusa. Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi ari mu Rwanda.
Kubye inama nkenguzamateka y'u Burundi, abashinga amateka baburaya barakwiye guhagarika kwisuka muri politike y'ico gihugu. Inama nshinga amateka ibivuze ifatiye ku rwandiko abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya baheruka kwerekana aho bahagaze ku ngendo yo gusubira kunga ubucuti hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize uwo muryango. Abo bari bandikiye icegera c'utwara komisiyo y'ubumwe bwa Buraya akaba n'intumwa idasanzwe ijejwe ibibazo by'imigenderanire n'umutekano bamucira gace ku Buraya bwo hagabira mu gusubira ku ngubucuti no Burundi. Kuri bo ntiyaragera kuko bemeza ko atibonekeze ihonyango ry'agateka kazi na muntu, ubwicanyi, gufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hamwe no kubahohotera. Berekanye ko ayo mabi akoregwa cane cane batavuga rumwe na leta. Banibukije ko ico ari naco cari catumye umuryango wa Buraya ufatira ibihano u Burundi kuva mu mwaka w'2016. Mu kubishura ubutwari inama nkenguzamateka y'u Burundi yabwiye abo bashinga amateka kubu u Burundi buramutswa inzego nshasha zitorewe n'abanyagihugu kandi ko zibitayeho. Honorable Emmanuel Sinzohagera yibukije mu majambo yiwe yashize mu rwandiko ko leta ihari ari leta mvyeyi, leta nkozi. Kubye inama nkenguzamateka abashinga amateka baburaya bararengeye akarimba u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Iyo nama nkenguzamateka ibona ko ivyagirijwe leta y'u Burundi vyose ari binyoma kandi ko atakindi bigamije atari gucafuza igihugu. Nyabona umukuru w'inama nkenguzamateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazi na muntu leta ivyitwararitse cane, agashima ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubwiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi. Yibutsa abashinga amateka baburaya ko n'inama ijejwe umutekano y'ishirama mpuzamakungu ONU yabishimangiye mu gukura u Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke. Irwanda yo gutangara yifatira mu gahanga abashinga mateka 43 baburaya ko boreka kwisoka mu itunganywa ry'u Burundi no kwifatanya n'abansi b'igihugu. Umukuru w'inama ashinga mateka y'u Burundi yemeza ko ibiganiro byo kunagura imigenderanire hagati Burundi n'amakungu harimo n'ibihugu vya buraya bizobandanya. Yamaraha abashinga mateka 43 baburaya nabo bemeza ko ibiganiro ari byiza mu gihe Burundi bwo kurekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazi na muntu. Banasaba leta y'u Burundi gufuta imitahe impoza makungu y'ubutungane yarumbikiwe abamenyesha makuru n'abahari n'agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hame no guhagarika ihotegwa rikoregwa abatavuga rumwe na leta. Abo barungikiwe iyo mitahe ndetse bakaba banaheruka gucirwa urubanza wo gufungwa ubuzima bwabo bwose naho benshi muri bo bari mu buhungiro. Aha Burundi bwerekana ko ari igihugu cigenga kwa tamunyaburaya numwe akwiye kugitegeka ibijanye n'intwaro rusangi. Mu ntango zo kwezi niho abaserukira umujyango w'ibihugu vya buraya batanguye ibiganiro no Burundi byo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'2015. Impande zose zemeza ko ari nkenegwa ko imigenderanire isubira kunaguka yamara ntibarahuriza ku nzira nziza byocamwo. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Claver.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntu mbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi havugwa inkuru y'amafaranga miliyoni 121 n'imwe y'amarundi abatoza amatagisi mu masoko y'igisagara cya Bujumbura bahora banyuruza kundwa imwe amafaranga ashobora gushika imiliyaridi 40 y'amarundi ku mwaka. Jeve ndirako buca arongoye gushikira nganje bw'intwaro hagati mu gihugu garagabisha abashaka gutungwa n'ivyo batabiri yakuya ko bagiye kubahagurukira bagahanwa hisunzwe amategeko. Inkuru dushikizwa na Desire Atungimana ari mu Rwanda.
Kuvuga ni kezo rya kane ukwezi kwa kabiri uno mwaka gushika rya 10 za kuno kwezi nyene ubushikira nganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'intwaro ibereye ufadikanije n'igisagara cha Bujumbura baratanguje isekeza ryo kuramba ingena amatagisi atozwa. Muri cyo gikogwa hakoreshejwe abakozi bashasha. Inyuma y'indwi imwe hatojwe amafaranga imiliyoni 121 arenga ko yatojwe n'abari basanzwe muri ako kazi mu kiringo cyo kuvuga ikizo cya 18 gushikira 24 ukwezi kwa mbere uno mwaka. Mu nama n'abajejwe intwaro be n'abajejwe gutoza ayo matagisi umushikira nganje ndira ko buca yabakariye cyane ababaza nimba hari ubutahura ubwo budasa kugira muho umuco.
Munsigurira gute kw'amafaranga tozwa muri mbere mu ndwi imwe turavye n'inzitizi twahuye nazo. Ubushikira nganje uriko buratoza burenza ku miliyoni 121 nimba ku gucapfu imiliyoni 121 nimwe mu ndwi imwe twarengeje kuri mwahora mutoza mu gisagara cya Bujumbura. Banya kuba abakomiseri bisoko n'ibyo batworoheretse aramasaba tutahonyoye nagira ndababwire mpere ku mukuru gisagara cya Bujumbura namwe bwe mwese mu mufasha iki gisagara narabivuze umunsi twagira urugendo turabukora iko baratoze hari ha masoka tozwa amafaranga ntashike mu bigega bya meri utuntu abantu birikiye ku ruhande zamubone ngo babone igisagara neza bacha babwira abo twatumye ngo bamene imito.
Umushikira nganje ndira ko buca yagabishije abibaza ko bazohava bacika inkokora yamenyesheje ko atafaranga na rimwe rigenewe ikigega cya leta rikwiye guca impande
nkuko twabitumwe na leta twifuza yuko amakori n'amataxi yose atozwa yose aja mu bigega by'amakomine ibigega bya meri ya Bujumbura ibigega bya leta nico twifuza hari ibyahitiye ejo bundi nitwifuza ko bisubira kugaruka uwo bagikekeranya ngo numuvuduko niko bamwe bavuga na nkoko nimwiringa banyagisaga na nkoko iringa kandi mana dahuganye kutubukoresha bavuga nkoko ni ivuduko ivuye mu idunda ikavuduka ikiruka mugabo nyikatika kwa handi mbere mwangu y'umujyango na nkoko iringa ikiravuduko twaraje kandi tuza kubishitsa kwingufu zose turazifise dufise ingufu zabene gihugu ufise ingufu zabene gihugu kibuze n'igihe
mwishira hamwe rigwanya ibiturire nisesa kugwa ry'amatungo ya leta Oricom barashima igikogwa cy'ubwo bushikiranganje ariko Gabriel Fira rirongoye asaba ko abo bakoze ubwo busuma bohanwa bikabera karorero abandi bafise ako kageso
kanje winwe gato mu gihugu ahajeje kwemeza no gushimangira ivyo ishiramwe rikome rimaze imyaka irenga 18 rishikiriza yuko ababandi mwakino yo gucacu basumvye inguvu leta yavuze ko igihugu capfuye cishwe n'abanyoni murumva ko ama miliyoni arenga 120 mundwi yagenda ramafaranga menshi cyane tukabona rero yuko kugirwa amatohoza kwiye kugira ngo haboneke umuwese amakosa yakoze hanyuma babibazwe kandi twababwira yuko bitari ko bibagusa mu buzi mu gisagara cha Bujumbura ahubwo biba mu buzi bwinshi guhera mu biro by'umukuru w'igihugu ko murazi ko naho bajera amafaranga menshi
icyo gikorwa kimaze iminsi gikorwa mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje ndera ko bucamenyesha ko bagiye kukibandaniriza mu gihugu cyose kugira amafaranga ya leta ashike mu kigega cya leta atana rimwe rivuyemo abazoba intambamye nabo kubaza babajejwe icyo gikorwa abamenyesha ko amategeko ya leta n'ibihano bijana bitomoye Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tugushimire Desire Mufasoni Ngozi Okonjo Iweala akomoka muri Nigeria yatowe icese ejo ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu Gifaransa cyangwa World Trade Organization mu Cyongereza Ngozi Okonjo Iweala w'imyaka 66 y'amavuko yanditse amateka yo kuba yabaye mufasoni wa mbere w'umunyafrika wa mbere muri ico kibanza twaganiye na Lionel Emesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi kuri Kaminuza International Alliant University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika atangura avuga ukugene yakigenwa rya Ngozi Okonjo Iweala
igenwa giwe rya duhimbaje cyane kuko umufaso ni amaze kugera ku ntambwe nini cyane yarabaye umushikiranganji w'ikigega cya leta mu gihugu cya Nigeria hanyuma arongera arakora no muri banki y'isi yose World Bank kandi yakoze ibintu bikomeye cyane mu bintu byose yakoze akaba yaranize no ngaha muri Amerika agaheza amashuri yiwe ngaha Harvard na hamwe na Massachusetts Institute of Technology MIT
kubganye muri bazako hari ikintu azohindura kuvyerekeye iryo shirahamwe kurimo ibihugu bitandukanye harimo n'ibihugu by'ibihangange nka Amerika n'Ubushinwa bisanzwe bifitanye intambara mu by'ubucuruzi murabona ko azogeragaza guhindura inzego z'iryo shirahamwe mu bishobora kugira akamaro Afrika n'amakungu
ego nibyo cyane iryo shirahamwe rya World Trade Organization mu bisanzwe ni shirahamwe izana ibihugu hamwe iyo habaye amatati mu bintu by'ubucuruzi ikongera rikanafasha ibihugu kuja hamwe iyo bashaka kororeraniza ibintu by'ubucuruzi hagati yabyo urumva ashitse mu gihe hakenewe ihinduka mu mategeko kigihe kizoba coroshe ariko ni n'igihe ciza kuko nko muri Afrika hariho imigenderanire ibihugu biriko biragira kugira nabone boroherereranize ukungene ibidandazwa bihana bihugu
nubwo mudamu wa mbere
ayoboye iryo shirahamwe mu Nyafurika kazi niriheshema biheshejje Afrika niki hazofasha kuvyerekeye ibihugu byo muri Afrika tuzi ko uruhara rwavyo mu bucuruzi ku isi ari ibice bitatu gusa kwijana
ku rwego rwa Afrika uyu mwaka hariho African Trade Continental Agreement yatanguye ifasha ibihugu gufasha guhanahana ibidandazwa. Urumva iryo tegeko ubu ko ritanguye kuja mu ngiro buhoro buhoro, ibihugu byo muri Afrika bitangura guhanahana ibidandazwa, bizofasha cyane kuko ku rwego rw'isi ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibanki y'isi yose bivuga yuko iyo agreement, African Continental Agreement, ifasha kongereza amahera ashika miliyaridi irenga 70 yongereza mu butunzi bwo ku isi. Urumva rero Afrika ifisemo uruhara runini cyane cyane ubu kubera ibihugu byinshi muri Afrika biriko biratera imbere.
That is with America mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi. Aha niho amakuru twari tubafitiye muri aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugire umunsi mwiza n'amahoro hamwe n'amahirwe.